ndundi culture amakuru mu kirundi
tabara mukije mwese muteza amatwi ibiganiro byacu kazi muri amakuru yo kuno mugoroba gizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Hari abantu batatu bitavye Imana kuri uyu wa kabiri bagizwe n'abapolisi babiri n'umwigeme yakora ku kirabo kizwi nka New Star mu ntara ya Bubanza. Imvo z'ubwo bwicanyi abo bapolisi babiri bose ngo bari bareheje uwo mwigeme mu ntwaro aho bavuga ko ari uguhoza ko impanuro kugira ubwicanyi nk'ubwo ntibubandanye. Amafaranga arenga miliyaridi amajana na 30 mu mafaranga y'amarundi nico gihengeri leta y'u Burundi itogira mu mwaka w'amafaranga 2025 ushira umwaka w'2026. Ibyo byashikijwe mu nama nshinga amateka kuri uyu wa gatatu aho bamwe mu bashinga amateka berekana amakenga ku ntererano y'amashirahamwe leta ifisemo imitahe. Abategetsi bose baja mu mabanga y'igihugu bagenywe n'itegeko ry'umukuru w'igihugu gushika ubu ngo bagiye kuja barasabwa intererano imeze nk'itegeko izo kugwa ku mishahara yabo muraja kumva ico izokora murano makuru. Amakuru saya gusa tubafitiye n'ayandi ubutumwa amajwi abashikira ni Kofi Olivier Rubentwari. Aya makuru muri ko yashikirizwa na Christelle Dharerimana mu kanya inkuru imwimwe kwayo
Radio Indundi Culture.
Nongeye kuba hamwiriwe abapolisi babiri hamwe n'umwigeme yahora akorera mu kabare kazwi nka New Star mu ntara ya Bubanza baraye bitavye Imana. Amakuru avaho akavuga ko abapolisi babiri bari bareheje uwo mwigeme yakora muri ako kabare mu ntwaraho bavuga ko ari uguhoza ko impanuro kugira ntihagire ubwicanyi bubandanya kwibonekeza muri iyo ntara. Ino nkuru tuyibaza mugenzi wacu Alexis Nkeshimana.
Amasasu yavuze isaha zine z'ijoro ryarayerekeye ku munsi wa kabiri mu nywero bwitwa New Star bw'ibubanza mu gisagara cy'Ibubanza. Umupolisi yararashe umupolisi mugenzi we acaravugwa nyene yaciye kandi anarasa n'umukobwa yakora muri ako muri ubwo bunywero yari kumwe n'uwo mupolisi ngo ariko bategura iby'ubugeni nawe nyene akabaciye afira kwa muganga. Nk'uko umwe mu bajejwe ubwo bunywero abitumenyesha uyo mupolisi ngo amaze gukora iryo bara nawe nyene yaciye yirasa acarafa. Nk'uko abo twabajije ibijyanye n'ubwo rupfu bose abivuga bemeza yuko abapolisi babiri bari basanzwe bacungera umukomiseri w'igipolisi Ibubanza bariko bararesha uyo mukobwa yakora muri ubwo bunywero. Uwo mupolisi yihaye inkumbi ngo yari yahebwe ariko ngo yoba yazije uyo mugenzi we Uwimana Methode asanzwe ari mu barongoye ubwo bunywero bwa New Star Bubanza amenyesha yuko iryo baragyaguye atabakiriya bahasigaye kiretse abapolisi babiri n'abakozi baho abo nabo ngo ntibarasanzwe babana kure. Komisari w'igipolisi Ibubanza amenyesha yuko ivyabaye bishitse bibabaje cane kubona abantu bicana kubera umukobwa akibaza yuko hoba harimwe ndetse n'akaroge canke ivyashikiye uwo yihaye inkombe muri kahise ngo ntibisiguritse. Abanyesha yuko ari ugukoromeza ibiganiro n'impanuro muri vya biganiro bita causerie morale abajeje umutekano bakabagiye kwashika gutabara basanga ibara ryamaze kugwa. Alexis Nkeshimana Bubanza, Radio Indundi Culture.
Urakoze Alexis Nkeshimana. Miliyaridi zirenga amajana na 30 mu mafaranga y'amarundi nico gihengere leta y'u Burundi nzogira mu mwaka w'amafaranga w'2025 ushira 2026. Ivyo bikaba vyashikirijwe mu nama nshinga amateka kuri uyu wa gatatu mu gihe sentare igenzura amatungo ya leta yari kishikiriza aho ihagaze ku nteguro y'ibwirizwa igenga amafaranga leta izokoresha mu mwaka w'2025 ushira 2026. Bamwe mu bashinga amateka berekanya amakenga ku ntererano y'amashirahamwe leta ifisemo imitahe kugira leta izibire ico gihengeri. Urongoye iyo sentare Leopolo Kabura avuga ko hari ingingo zafashwe kugira ico gihengeri kizibigwe. Ino nkuru tuyibaza mugenzi wacu Diodone niyo yanzigamiye avuye aho mu nama nshinga amateka.
Umushinga mateka Diodone hiboneye numwe mu bagarutse ku gihengeri cibonekeza muri uwo mwaka w'amafaranga ahayibaza interano y'amashirahamwe leta ifisemo imitahe mu kuziba ico gihengeri ahagaruka ku mabanki y'ugwaruka n'iy'abakenyezi.
Ndagomba kuvuga ku kijanye n'ikintu cya deficit hariho nka Bank de Jeune hariho Bank de Femme none ntibashobora gukora nko ku myaka ibiri cyangwa itatu umuntu akaraba ati inyungu yagira aboneka ku mafaranga yava muri leta akajya mu rwaruka akajya muri abo akenyezi angana gute uraca gusanga ikintu twa turi gukora deficit finalement atakibaho.
Urongo ina mashinga mateka yunga mujya bagenzi we Daniel Gerard Ndabirabe nawe yibaza amafaranga ikibuga citiriwe umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye cinjiza icaheza gakora
bavuze mu mwanya n'ibindi bikorwa byinshi biwa muri ya ma societe leta ishira mu buryo ara genera amarosete menshi kona ma investisemo tabanga ko aeroport iri harya mugabo ivyayo muri budget nibijamwo ayo marosete no yacajaye mara numva umukuru w'igihugu avuga ati none naho leta nawe yacanye mu mutahe ati ntana dividende zibaho
urongoye sentare jeje kubahiriza amatungo ya leta mugihe arumutumire mu nama nshinga mateka mu kigobe kugira shikirize umwihwezo wabo ku ntego y'ibwirizwa riginga amafaranga ritizokoresha mu mwaka wa 2025 shu mwaka wa 2026 yemeza ko igihengeri bikunda ko kizibigwa Leopold Kabura akavuga ko kugira bizokunde hari ingingo zafashwe
deficit irabakombere ariko nashaka dabwira ko muri ico gitabo harimo amamezi menshi yerekeye augmentation des recettes ndetse akerekana n'ingene akora ku byerekeye amadepense
muri uwo mwaka w'amafaranga igihugu gitegekanya gukoresha amafaranga imiliyaridi 2,502,000,000 z'amafaranga y'amarundi aho igihengeri kizoba kirenga miliyaridi 430,000,000 mu mafaranga y'amarundi
Tiodone niyo yanzigamiye urakoze ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo burimyi bwaraye busuye guhamagara abantu bose atari abadandaza kugura umwimbo w'ibigori ku giciro kitarenga amafaranga 1,700,000 yashinzwe na leta biri mu itangazo ryashizwe ahabona n'ubwo bushikiranganje kuri uyu wa kabiri Dodiko Prosper aburamutswa avuga ko ari mu ntumbero yo kurindira ko ikigo kijejwe kwegeranya umwimbo w'ibigori anagesa naco gitangura kugura uwo mwimbo Nayo bamwe mu barimyi bo mu ntara ya Ruyigi bavuga ko badashimishwa n'iyo ngingo ya leta yo kurekurira abikorera utwabo kugura umwimbo w'ibigori ku mafaranga 1,700,000 ku kilo bavuga ko iyo ngingo ataco ije guhindura ku isoko mu gihe atabaguzi bayatanga baboneka abo banyagihugu basaba ko leta yo bigura ubwayo canke karondera isoko mu bindi bihugu kuko nubu ibigega rusangi bicuzuye umwimbo weganijwe mu mwaka uheze ino nkuru tuyibaza mugenzi wacu Pantaleo Ntakarutimana
abarimyo mu ntara ya Ruyigi basigura ko ingingo y'urukuru wa 2019 ndamukiza y'ubushikiranganje bw'uburimyi yo kurekurira abikorera twabo kugura umwimbo w'ibigori ku mafaranga atari munsi y'1,700,000 ku kilo atacyo ihindura ku bijyanye no guha agaciro umwimbo w'ibigori abadandaza bigenga nibaboneka ku masoko yo muri iyo ntara gutyo ibiciro by'intete z'ibigori bikaba biri hasi cyane ugeranije n'icyo giciro karere k'Ubuyogoma bikaba bigugwa amafaranga ari hagati y'1,600,000 kilo Nayo mukarere ko kumoso bikagugwa ayari hagati y'1,800,000 ku kilo aha mukarere ko kumoso bikanuganurwa ko byo babigurishwa mu gihugu cya Tanzania ku mashiringi 600,000 angana n'1,800,000 y'amarundi bamwe muri aba barimyi bagasigura ko bigoye gushira umutaye mu bigori bishasha mu gihe biboneka ko nibigega rusangi byanagesa bikibogaboga mu turere twa Kinya isuru n'ahandi babona ko leta ubwayo yari kwiye kugura uwo mwimbo ariko ahanini nikarondera isoko hanze y'igihugu kugira umwimbo wo mwakweze ubanze ugugwe ni mu gihe abarimyi bo babona ko atagikozwe bashobora gucika ivutu narijya amafaranga bakoresha ngo bagere ku mwimbo mwiza ari menshi ufatiye kuyagugwa ivumbire ay'abakozi ay'imbuto zirobanuye hakiyongera ko mbere nayo gukurikiranira hafi mirima kuva mu ntango gushika yere mu Ruyigi Pantaleo Ntakarutimana Radio Indundi Culture
Radio Indundi Culture
Radio Indundi kiritwa amano makuru ya carabandanya ubuyobozi bwa kaminuza y'Uburundi buvuga ko bwababajwe ni kubagogwa ry'umumenyesha makuru mugenzi wacu akorera Radio Bonesha FM yagiriwe ku munsi wa mbere w'iyindwi n'abanyeshure bo mu kigo cha kumutanga ibujumbura mu itangazo yashize ahabona kuri uyu wa gatatu umuyobozi w'iyo kaminuza amenyesha ko kaminuza yama ishira imbere yubahirizwa rya kiremwa muntu n'umubano mwiza akongera akiyamiriza ubugizi bwa nabi bukoregwa uwari we wese ubuyobozi bw'iyo kaminuza ya leta buvuga ko muri iryo tangazo ko kaminuza yama yakiriye abamenyesha makuru bakemerera Radio Bonesha FM kuzoyifasha kugira abakoze ico caha bamenyekane n'abategetsi bose mu mabanga y'igihugu bagenywe n'itegeko ry'umukuru w'igihugu gushika ubu bagiye kuja barasabwa amafaranga y'intererano imeze nk'itegeko zo kugwa ku mishahara yabo intererano ingana n'ubusa n'ibice 5% ku mishahara yabo iyo ntererano ngo izoba igenewe gushigikira igisata c'indero ibi bitangazwa n'umushikiranganji ajejwe indero n'ubushakashatsi yemeza ko integuro yayo imaze kwemezwa n'inama shikiranganji umushikiranganji François Havyarimana Imana asigura kwa ayo mafaranga azoba agenewe gutorera umuti aho bishoboka ibibazo birangwa muri ico gisata tumukurikire asubigwamwo mu Kirundi na mugenzi wacu Norris Nduwimana.
On avait recommandé la mise en place d'un fonds dédié à l'éducation.
Ibi byarasabwe n'icyo gituma abajejwe amabanga atandukanye bose bategerezwa guterera ku rugero rw'ubusa n'uduce 5% ku mishahara yabo.
Contribuer à raison de 0,5% dans leur salaire, toutes les personnes qui vont gagner des marchés.
N'abazotsindira amasoko atandukanye bazoterera muri ico kigega. Hamwe ibyo kwemezwa n'inama nshinga amateka na nkenguza amateka, turiteze n'intererano z'abakorana na leta. Ikigega kizoca gifasha mu guha ibikoresha amashuri amwama bikenye, guhakaza abigisha no mu bindi, kugira haboneke umuti ku ngorane zimwe zimwe mu zihanze iki gisata. Dusaba Imana rero kugira integuro y'ibwirizwa yemezwe kandi turizeye kwizorengana kuko yamaze kwemezwa n'inama shikiranganje.
Il y aura cette contribution obligatoire.
No kuvuga ko iyo ntererano igiye kuba itegeko kandi hazubaho n'intererano zitangwa ku bushake, kuko iyi ntererano iremerera uvyifuza wese guterera igisata c'inyigisho kugira habe igihinduka. No kuvuga ko abashinga amateka bose, abakenguza amateka, abashikiranganji, abayobozi bakuru, eka umuntu wese azoba yagenywe n'igirizwa ry'umukuru w'igihugu azoterera guhera ku rugero rw'ubusa n'uduce 5% ku mushahara wiwe.
Ihuriro ry'amasendika akorera mu gisata cy'indero naryo rivuga ko ritewe impungenge n'ingorane abigisha babakorera bushake bariko bararanguriramwo imirimo mu gihugu. Urongoye ubwo Runani ashikiriza kwabo bari mu mugwi w'abakozi utagira itegeko riwugenga, arico gituma bamwe baguma baheba akazi hakagirira ingorane abaregwa. Mu gihe kuri uyu wa kane hazohimbazwa umunsi mpuzamakungu w'abakozi n'akazi, Antoine Manuma ashikiriza ko ibi bidatanga iteka ku bakozi ariko gusaba iyongerezwa ry'abigisha bahabwa ubuzi buri mwaka. Kurikira Antoine Manuma.
Mu bisanzwe abigisha babakorera bushake, nta mategeko abagenga umushahara wabo. Nuvuga nti umushahara w'intica ntikize kandi si umushahara uzwi. Abakorera bushake bahembwa bivanye n'intererano y'ababyeyi ko nibo bayitanga. Rero hamwe hamwe mbere twarumvise ko n'amafaranga yabo abagenewe anyuruzwa.
Anyuruzwa na
anyuruzwa n'abayakira cyane cyane nk'abayobozi b'amashuri. Ugacyo usanga rero abo bakora bushake baracitse intege gutyo bashobora gukora neza canke bakagata. Mbere umukorera bushake kwe atamategeka mugenga arakora canke ntakora. Byo rero biratuma rero nakano vera k'indero gasubira inyuma. Ikintu twoshima ca mbere nuko ubushikiranganje bw'indero bwari bwarashizeho ibi byo gutanga ikibazo kubarondera akazi mu gisata c'indero. Ico cari ciza cane bakavuga bati mbere kugira ngo dutanga akazi tuzohera kuri babakorera bushake. Mugabe ikibazo rero nuko kugira ngo rimwe na rimwe w'umukorera bushake bigorana. Usanga haragiye mu kamwana wa mama kugira ngo w'umukorera bushake. Gutyo rero bose ntibashikigwe. Kindi nacho nuko ubushikiranganye bwavuze buti ubu rero tubanze ku bantu bakoze ikibazo bari ku ntonde z'abasigaye batararonka akazi. Ico ni ciza nacyo nyene. Mugabe ikibazo nuko n'ivyo byose bidashoboka igihe abaronka akazi usanga ari bake cyane. Nko mu mwaka w'ishuri wa 2024 ushira 2025 abaronkejwe akazi barenga 635. Kandi hakenewe abigisha barenga 10,000.
Antoine Manuma arongoye ihuriro ry'amasendika akorera mu gisata cy'indero akaba ariko yishura ku bibazo bya mugenzi wacu Norris Nduwimana. Ni nahano duje twarukiriza ano makuru yo kuri uno mugoroba. Ndabashimire mwese mwari muduteza abiri. Shimiye abagenzanje bamfashije kuyegeranya. Yakoze Kofi Olivier Bentwaye katuma amajwi abashikira. Aya makuru mwari ko mwashikirizwa na Christa Rizaremana. Ndabifurize kuroranirwa mu banyu no mu vyanyu. Murakoze.